iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ishwe ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Amahoro bakunze ibishwe ry'Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwihweza ingingo yatangajwe mu ndwi iheze na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI. Iyo sentare imenyesha ko igiye gutangura amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 gushika mu kwezi kwa 10 tariki 26 z'ukwezi kwa 10 babikoze ibyo byaha bakabihanirwa. Mbega iyo ngingo isigura iki ku migambi yo gufasha igihugu cy'u Burundi kogorora? Bizogenda gute ku igihugu cy'u Burundi kimenyesha ko kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 kitakiri muri iyo sentare kandi ko kitazokorana nayo muri ayo matohoza ivuga ko yifuza gukora? Kuri ibibazo n'ibindi twatumiye abatumire babiri, mushinga na Helence Ngendakumana Serukira umugambwe Sahonye Frodebu, twatumiye kandi n'umushinga na Jacques Bigirimana umukuru umugambwe FNL. Kuri ibibazo namwe bakoze biradijwe rya Amerika turabatumiye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe mugume ku maradio yanyu
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mwavyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi ku masaha ya saa 10 i Bujumbura i Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka. Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha ku munsi wa 4 w'indwi iheze yahaye uburenganzira abashikiriza manza bwo gutangura itohoza ku byaha byabaye mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 gushika uyu mwaka mu kwezi kwa 10. Reka dutega amatwi mugenzi wacu Loje buri kaneza atubwire idonido ry'ibijanye n'iyi ngingo ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bagizwe na Chang Ho Chang, Antoine Kesia Mbemindua na Raoul Pangalangan bahaye uburenganzira Fatou Bensouda umukuru wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku byaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko byakozwe mu Burundi canke byakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kwa 10 umwaka 2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no kubindi byaha byakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke ibyakozwe n'ibizokorwa nyuma ya 26 ukwezi kwa 10 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko byuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kwa 10 mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku byaha byaba byarakozwe mu Burundi igihe icyo gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 uyisokoramwo kwa 27 ukwezi kwa 10 mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku byaha yagenewe gukurikirana mu kiringo cyo kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kwa 10 guheze. CPI sigura kandi kwifite ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye amasezerano y'i Roma kuko ibyaha bishobora kuba byakozwe byabaye ico gihugu kikigengwa nayo amasezerano. Yose ntaribandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI ishikiriza kandi gukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara, ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ku ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimwo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ibyaha by'agahomera bunwa ziba byarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo ico gisata kidondagura ubwicanyi, ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije, ukubaboreza gufa, ukubanyuruza, ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015, ibihumbi baborezwa gufa, ibindi bihumbi bafungirwa ubusa, mu gihe abagera ku 100 baburiwe irengero. Hagati y'uko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura Barundi bahunze igihugu kwari 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa, afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwije ijwi ry'Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo, ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabucuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asozera avuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigovyora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose harimwo kutegera bagisha inama u Burundi mu byo bateguye byose. Eroje Burikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eroje Burikaneza. Nk'uko yabivuze, leta y'u Burundi ivuga ko iyo ngingo ya sentare yafashwe itayemera kandi ko igihugu camaze kuva muri iyo sentare. Reka twongere dutege amatwi ivyo leta y'u Burundi yashikirije biciye ku mushingantahe Terence Nairaja mu bushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umushikiranganji ajejwe ubutungane mu gihugu. Tubatege amatwi.
CPI twaravavanuye. CPI twaravavanuye. Abarundi twarikukiye.
Abarundi Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati yari imbere y'abakunzi ba leta bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura yarangiriye mu kibanza cyitiriwe ukwikukira hagati mu gisagara. Abari muri yo imvura yazindutsiragwa ntiyabujije gushika ku cyabazindukanye. Ariko uyu munsi bagenze umwanya muto ugereranije n'uko bahora babikora kuko urugendo rwabakuye mu masanganzira yitiriwe ONU muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Imbere y'uko bashika mu kibanza cyitiriwe ukwikukira bacafata ibarabara ryitiriwe Chaussée Peuple Murundi akaba ata birometero 200 biri hagati y'ivyo bibanza. Ntayiraja yabwiye abitavye akamo ka leta uyu munsi ko izo CPI yakoze ari ububeshi.
Ayo n'amanyanga iyo ni fraude bakoze bashobora no kuba bateguye bakicyo biteguye bita kwandidata kugira bashire ko ziyatariki ngo kugira ngo ibyo basaba bije mu ngiro ntibishoboka na gatoya. Kuri uyu munsi rero leta y'u Burundi yagomeyesha abantu n'amakuru ngo yuko yamaze kuvavanura na CPI kuri irya degereto ataho duhuye. Ibyo baraye bakoze no kuvuga ko ari bimaramare byo kugira ngo bace ingiro bahawe kuko abanka ko n'amafaranga menshi bakoresha bayahabwa n'abo bakoloni barayaguha bakavuga bati kuri iki. Nicyo gituma nyine cyubahiro Petero Nkurunziza mu majambo y'amasekiriza Barundi yavuze ati ati ndugwe twa mugina iyo fashanyo izoza icarishamwe abarundi turayase turakeneye imigenderanire n'amakungu yose kandi rahari ni myiza ariko kirazira ko harabaza kuduha ifashanyo yo kuducanishamwo no kudakutereneka interishushe turabyase
umunganizi w'umushikanganje w'intwaro yo hagati anasanga bitangaje kubona CPI yikanguye uyu mwaka kandi byaha mu Burundi byamye bikorwa kuri kwamye kuva muri kahise
mwibuke barundi bene wacu incungu zacu incungu yo kwikugira incungu ya demokrasi ababikoze murabazi abarundi bagandaguwe murabazi mu minsi iheze umugwi severe watoye ibinogo bishika ijana mu ntara ya mwaro mu ntara ya Rwigi bishika ijana 38 mugabo ubwisha bwose bwabaye ntacyo bubabwiye ntacyo bumaze imbere yabo ikibababaje nukweza abantu bahunga barya amahoro n'umutekano mu 2015 kugeza aho bagera kure kudeta bakicara kuri burende izuba riva bagaturira amamodokari bakimbagwe amabara ya tasabiye ideni dusa abantu bose bononewe ibintu kwegeranya ibirego byabo kugira ngo bashikize ubutungane bw'u Burundi maze bubacire imanza izarange zirange itarange nazo kushinga mareke kwamabara besha mugira utonde bakoze utonde bw'amarementanya bakabesha ngo abantu bayanyujwe bariho
kuri uyu wa gatanu leta yari yasohoye itangazo yemeza ko itazigera yemera gukorana na CPI byasomwe na Emile Rantine Kanyana umushikanganji w'ubutungane
u Burundi bwagomba kubanza kwibutsa abarundi n'amakungu ko kuva itariki 27 gitugutu utakiri abanywanyi biyo sentare u Burundi bwamye bwiyamiriza kandi buzokwa amabuyamiriza ingingo ziyo sentare kuko byaragaragaye ko ikorana n'abagomba gusambura no gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi bama bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi iyo sentare iraboneka ko iri mu bariko barategura intambara mu Burundi ikwitegura ibihano imbere yuko ivyaha bikogwa ivyo navyo bikaba arakamaramaza eka mbere ari n'igitutsi ku mategeko mpanavyaha no ku nzego mpanavyaha mpuzamakungu u Burundi buriyamirije ingingo iyo ariyo yose izofatwa muko nongera kuvuga yuko ingingo yose izofatwa niyo sentare ku Burundi izofatwa nyitigeze ibaho
twongeye gushimira mgenzi wacu Eloge Burikaneza yateguriye iyo nkuru aho hari ku munsi wa gatanu w'indwi heze mbega none iyo ngingo isigura iki ku migambi yo gufasha igihugu cy'u Burundi kogorora bizogenda gute ku gihugu cy'u Burundi kimenyesha ko ko cyavuye muri iyo sentare kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi guheze kuri ibi bibazo rero n'ibindi twatumiye umushinga ntahe Leonce ngenda kumana aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu hagasekera kandi inani z'abatavuga rumwe na leta hadese kibiri na Senared twatumiye kandi umushinga ntahe Jacques Bigirimana umukuru umugambwe FNL kazi rero mwese namwe mwese bagenzi nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero ni yayindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 ndasubiramwo nimero yacu mushaka kutwakura ko ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 tutarinze kurandira rero ko twakiriye abatumire bacu mushinga na Helonce ngenda kumana nongeye kukura musanda guha ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane kandi baramukijimira ariko baratwumviriza
ego namwe mushinga na heja ke bigira imana ndabaramukije namwe nyene kaze mu kiganiro
natwe turaramukije twongera turamutsa n'abakunzi b'iradiyo yacu batwumviriza
duhereye kuri mwebwe mushinga na he Leonce ngenda kumana kuri mwebwe ikibazo kirabazwa cyane rwose ni kubera iki CPI mubona ari kubera iki CPI yatangaje inyuma y'indwi zibiri zose yuko yuguruje aya matohoza kandi inyuma yaho igihugu cy'u Burundi kivuye muri iyo sentare
iyo ngingo yafashwe muri iyo sentare ni ingingo nziza cyane kubera ko u Burundi leta y'u Burundi iri mu bihugu byanka kudahana ibyaha icyo bita mu gifaransa lutte contre l'impunité des crimes ubwa kabiri iyi ngingo ije gufasha gushyira mu ngiro ibyo twapfunditse iyo arusha aho twaharira kuri bazo byadushikiye inde n'abarundi bicanye inde nitwa kumindanye kama ndikumvikan abahutu bakagiriza batiti abatiti akagiriza abatiti akagiriza abahutu kanyuma imiryango nayo ariko makomite gihe yari prodebu nayitonda nawe akagiranya kandi abariko baradufasha igihugu cy'Uganda n'igihugu cya Tanzania badihanura ko tushinga imizi ibiri umugwe gitoroje kuri kahise ku Burundi neza kakandikwa neza ntigasubire kwitwa kahise k'abatutsi ntigasubire kwitwa kahise k'abahutu cyangwa k'abanyaburundi cyangwa k'ahandi kakitwa kahise k'abarundi hari n'ubundi mugi rero wavuze ati ibyo uwo mugi ni umugi mbwite makungu ibyo tohoza ku byaha bijyanye n'ibinyabwoko ibyaha by'agahomera binwa ibyaha byo mu ntambara ati kigatikira gushinga yuko hasi cyashingwa nyatsenga mbwite makungu ziri nyene iri kirambuga
ariko
ninde dushika ngaha aye kugira dushikara ibyabaye mu mwaka w'2014 ejo bundi mwabivuze cyakurikiraga n'ibi byarishi aho kubyabaye usanga igiti kikubibona abakavuga rimwe na leta yuko babibona
yego ariko nk'uko twabajije mushinga ntahe ngenda ku mana
ingene twabuze dushika aha abantu ntibatanze kubyumva neza ufata ibindi byabaye byo cyane mugabo bikamanda kureke kuko ni ikijambo
mwebwe namwe mushinga na Jacques Bigimana iki kibazo nyine abantu bariko baribaza cyane muri iki gihe ni kubera iki kuri mwebwe mubona iyi sentare yoba yararindiriye iki kiringo caho Burundi bwa rwamaze kuva muri iyo sentare kugira ngo imenyeshe yuko itanguye amatohoza
nakoze cyo twabwira cyo n'inyamico iryo sentare na sentare irimo iyo sentare ni igikoresho cy'abazungu ni ukuvuga yuko yoyo yatabitswe ijambo n'abashebuja rero bashebuja bayihaye itegeko bati tangura wuguruwe izo ankete uyu munsi nyene tangaza ko itanguye nta kitwo kubwira yaratanitswe nayo icishira mu ngiro igitanitswe nta kitwo kubwira
nk'uko mushinga ntahe ngenda kumara bivuze CP ivuga ko ubutungane bw'u Burundi bwo bwarananiwe gukwikirana ibyaha bimwe bimwe byo nk'ibyaha byakozwe kuva mu 2015 byo mubona byarakurikiranywe biriko birakurikiranwa nk'uko abanyagihugu canke n'amakungu iyo shimwe
bigaho ubutungane bw'u Burundi bwonanirwa ibande babwitwaye ko hanyuma urubanza ntirwacibwa mbega inanirwa kubera iki naho bamwe bagerageza kubunaniza ndazi neza ko ubutungane utarananirwa icyo ubumenya cyo ni uko iyo sentare ibyipiragira n'ibintu bya politike nta namwe byisunze amategeko nta namwe byisunze ubutungane mwavuze yuko wumvise umunyeshamakuru abaturuka i Bujumbura ariko abasigurira ibintu iyo sentare yafashe iyo ngingo ivuga ko ifite ibirego byatanzwe n'abitwaye mutubariza ko muri iyo ngo birego bafise ibirego by'abahekuwe n'abajya batanguje imyiyerekano ko bafise ibirego bya bamwe bahekuwe bigwa mu cibitoke cya Bujumbura kumutakura jabe musagara nyakabiga mwese abagerenade mwarayumva ategwa n'abarya bari bavuze yuko bahakana ngo ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza none ko tuzi abantu batikiye ingana zigatikizwa n'amagrenade abandi bagaturizwa amapine muratubarize ko muri ibyo birego imiryango yahekuwe nayo yoba yarabishikanyeyo none icyo tuzi bumvirije ibirego by'abo bataye igihugu mu manga byonyine
tugarutse kuri mwebwe mushinga ntahenge ndakumana abategetsi b'akarere harimwo umuhuza w'abarundi yewe Museveni hamwe n'umukuru w'akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko John Pombe Magufuli bo baranegura nabo nyene iyi ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'ukugurura aya matohoza bavuga ko bisubiza inyuma inzira y'ukugira ngo igihugu cyogorore mwebwe kuri iyo ngingo kuri ico ciyumviro cabo bategetsi bayoboye akarere kandi harimo n'uri ko aragerageza guhuza abarundi muyivuga ku iki
ndikamaze cyera kandi gatye kujerekeye ibyo bari bigacye ka kuri ingingo ariko aho muri fraude no kuvuga ibyabaye mu 2014 2016 abari ku bitegetsi yabo atamije barabyibirinda byinshi kuba kubatavuga rimwe na leta gushika n'aho bavuga yuko batiye abantu gushika n'aho bavuga ko babonye ibinogo abo baza kuvuga na leta bahambwe mwe gushika n'aho bavuga yuko bavuga yuko batanze imitahe irenga 30 yo kurengera abantu bari hanze bagasaba nyine mu matsinda yo hanze kugira ngo batakabazana cyangwa bakakira imanza urumva rero nabo nyine barabifitemo uruhara nyine n'umushinjacyaha w'ubutungane yavuga ati hari ibyo twabahaye nuko tutabibona ko babishyira muri ibyo ubundi rero bariko baragendaga ibyo byose bajya bavuga bati abantu kuyobora barabishyizemo ni kumenya ingene iyo senta ikora niba senta ari yose mbere irabanza ikumva ikakira ibirego kandi ikarondereza yonyine ibyo rero byarabaye ubu rero igirigire gushyira hamwe wenyine ibyo byemezo byose yaba ibya leta yaba ibyo batavuga nayo na leta cyangwa abahohotewe reka n'ibyo byose bariko baradendagura niyo ubonye nyinshi tutakimanza cyangwa ibyo ikimanza tubyere cyangwa ntitubyere kimwe sinzi nicyo bariko baratinya kuko ndi baravuga yuko bashaka leta ntibaragaye ko bashaka umuganga uri ku butegetsi ntibaragaye ko bashaka batavuga rimwe na leta ntibaragaye ko ari abantu bashaka bavuga ati tugira dutere none Burundi bwo bugira bwinjire mu bihugu bidashobora kwemera ko ubutungane bukora bidashobora kwemera amatohoza mu gihugu reka rero nicyo kuri kiyatu cyawe twarabyumvise ariko byaratubabaje ibyabakuru b'ibihugu bibiri kuko ibyo twaganiriye arusha tugashyika kuri ingingo yo gushinga uyu mugwinyene kuri mwemera ibyaha yararongoye ibyo biganiro ni umukuru w'igihugu cya Uganda uburongoye igihugu cya Tanzania bukiwe yarari mugabo abamukurira umukuru w'igihugu Mkapa na umukuru w'igihugu Kikwete niho bari bari nibo batuhanuye ko kuri mwene ibyo byaha bidashobora kumvikana ngo kukuri ibyaha byo mu mwaka 2014 bitumvikana ko kusaba hakashingwa sengari ndeza makungu ikurikira aho bose babitubwiye cyangwa bakabikora ubu rero niba baba bahindi bakavuga bati ibyo ngibi bikeneye rero ntiturabimenya kumva icyo bivuga ku maradi umugobye gutangaza ingene ariyo ubigihanura bakagaruka kuvuga ngo barabyaza ibyo kumvikana ubwa kabiri ufashinjira byo kudahana abantu bakora ibyaha ngubu uri kurafasha Burundi ahubwo uri kuratuma Burundi bikorwa mu isanganya gato ariko baradufasha rero icyo badufata ngo kibihute nuko bya biganiro byo kuri ibyo bibazo byose bigaca kuri bigana yaha ibyo ni abanyembere bafashe bakina Burundi ibyaha bihanwe abakora ibyaha bidegenge mu karere abakora ibyaha bidegenge Burundi bagira bahege akarere bagira bahege
nkuko bivuze mushira ntangi na kumana kubijyanye no guhana ibyaha nta makenga mubibonamwo mugira iyo kuri isantere mpuza makungu mana vyaha nkuko batabizi ahanini ibyaha bakurikirana cyane cyane ni muri Afrika honyene nk'imanza 9 kuri 10 zose ziri muri Afrika nk'umunyafrika nta makenga bigutera
yenda bakenga bingenye kuko ibihugu byaragiye hano bimaze kurana ingene muri kandi segera bavuga zangwanye byinshi cyane cyane bibiri zaba ingene abantu bicwa cyane cyane mu Budagi kandi bagahonywa bavuga bati iyo ni ibintu byo bandanya dutegereje turashinga amasenga ari acira imanza abantu mwe nabo urabona rero ubu muri Afrika abantu twavuga ngo kuri kuki tubonye kwinjira mu nzara ya demokarasi bisanga ntitwagiye mu ntwaro ya demokarasi bisanga hirya twasubiye muri bijyanyene ubu abantu barigirizaho ku ngugu bagaca bakoresha igisirikare bagaca bakoresha igipolisi bagaca bakoresha iperereza bagaca bakoresha urwaruka bagakoresha amahera ya leta ugasanga bakiri mu bigararo mu gihugu
noneho ibyo bikorwa muri Afurika honyine
bibaye muri Afurika ni uko ibyo bikorwa cyane muri Afurika ibintu bigiye bidendagura
Mushinga na heje Jacques Birigimana mbere ko tuja ku murongo ngo tutangure twakire abanywanyi nabo nyene bagira ico bashikirije zikatubuhe ijambo ugira ico shikirije nawe
Ibo genda ukirozo oreje kubaza kiratomo yego cyabaroge zuti legi bya hatwumva ipikiranwa kwari je muri Afrika atanya atari ipikiranwa kubanyamahanga no kuvuga ko bazungu nyingi wa kwa hivyo si ije kwa labuga nyingi wa kwa hivyo si ije kwa labuga jiyo sarangangaza iyo unumusi mwilumbiri na chumi nilwi abuguko ukachula hawa ingini ya abuga mjiyumbi kime ama jenichela ni mwchenda na data tu nishika umusi umutegi kita afrodenu musezele guwa ala wanyagiyubu nizi ya abuga mutawijina nini ya abuga umusi ya kaya gaini aliku ukachula andani ndega leo tukota gomba ko duhera ahu tukigeza duhera tukanahe tukana buga hili jani hili agilizwa umudaro sawa nya fodebu arongo yuko kumuna dutana honi nukera kando fisi jwa agilizwa na chane chane inyumai gana buga hili apeza mekiro indadai aliko izesha tuko buga tuentu wala cha manzu chake kumukemura amenye icha buga ni chaleka ukura duko umudaro arongo yuko fisi na honi icho agilizwa kandi itegeza kuhubwa kocha eki kemezwa nao na jineka na vile za jeno aliro mpasu ni huko mtuwa jije ikina gomba kubuga kuhiza yungu gomba kumkebura abu zengo yose nare ngodo takuliti ya walitudu vizo patilako umutudu vile gifise walitudu yuko itazo tuto sanga izo kwe la kubyo reta ya taze changu uli na ganda mwabade nane ko uja mwgole atuara ija se nare jambu zineza ejya gira ko ene ko harimo ukwemeza yuko amaze gupfa abantu bashika 2200 tukaba tuzi neza yuko ibyo byavuzwe n'abo bataye igihugu mu manga ariko bahurikiye muri za semerege na sosiyete igiye n'abandi none abo muri ibyo icyo byo 2200 baba ngombwa yuko leta y'urundi nayo yabigendeza kugira ngo twumve yuko ikorera ku birembo bya babiri kuko nyumba ariko agomba kugira amatohoza yategeza kumvira impande zose aragenda kubwira yuko wese Burundi tubajije kuko twese mu gihugu cy'u Burundi kandi bagira yo gishinzwe opposition politique extra parlementaire yafise uburenganzira mu kubagara ibiti biri kwirakora muri ibyo narabajije ndo mbega mu bamwari twa muri da sendai leta tubwiye ko atacu yigeze ijana atacu yigeze yitwaye nyumva ko cyo bitigirizo bavuga ni cyaro bayagiriza ibyo leta yemera biriyo muravuga ko murumva ko bavuga yuko hari abicinyi bikawumera abuntuwa none muri ibyo leta iremeza ko bavuga icyo bari bamunyabuntuwa bwabaye murumva ko atari ibyo ko nubutse ko leta kwakira na kimwe yigeze ibazayo ariko icyo nagenda kubwire rero utwubide iyo se ntare twebwe ibyo bikagira byose dufata ko ari ukwitwenga twarubise kandi turemera neza maze tubishyigikiye yuko iyo se ntare igihugu cy'u Burundi cyarayivuyemo ni ikindi manza abayitwariye abayitwaye ko leta na twebwe imigambi iri mu Burundi turimo muri ibyo biturimo baraducira imanza abo bayituye twebwe aho gucyo tuvuga turituye oni idutohoreze ibintu byabaye ku Barundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu 1990 2022 aho hapfuye ubwoko bumwe hafi umuriyoni 1993 igihe hafi 1998 aho n'umukuru w'igihugu yaho icyo gihe yifatiye indege akajya ku gihugu wenyine ubwo iwe arimwo akagenda agakikiza inganda igihe bari muri ntegara marangara bari gutohoreze abantu bagapfa atacyo bazira 1993 umukuru w'igihugu yakewe n'abanyagihugu apfa amusurikana paki akaganda birwa mu kanda abasirikare isi bose bari ngaho turubye neza ko hariho komande ma erik yarigira agapfa nk'igitera basiyonde ku bihome
birumvikana ibyaha byabaye
kurikira ubwicanyi bwagirizwa abo bishe umukuru w'igihugu ndabene cyo n'umugambi tawanya fode mu rongo na rero wasigira ku mazi ibintu bigomba kubibona hanyuma isigaye badutohoreze n'ubundi bwicanyi bagiye barakurikira ataraho naho twebwe dufata ku iyo sentare igomba kuteranya Abarundi mbega harimo ubwoko bwa nyagupfa n'ubukurikiranwe n'ubwo gukurikiranirwa ibyabaye guhera igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na cumi na gatanu gushyika uyu munsi ubwabaye ubwishwe
birumvikana mushinga ntahe Jacques Bigirimana yuko ibyaha ni byinshi byabaye
reka tubitore tubishyira ahabona hari imibiri hari ibibawe n'amakungu n'ibindi yahebwe nabo tubabwiye n'icyo gihe n'abandi bamufasha
urakoze cyane mushimirahe reka duha akanya
bayashyiraho nayo yapfuye mu gihumbi kimwe na cumi na gatanu n'amaraso y'Abarundi tuyumve kumwe hama twumve ibintu byabaye kumwe wahani kumwe atara ahu barikwari twenga barikwari digadiga nibajane hiyo abazungu twara bahini
urakoze cyane mushinkahe mbigirimana reka tuje ku murongo nkuko twabivuze duhe abanywanye biradijwe rya America nabo nyene akaryo kukubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro duhere kuwitwa Jonas wiriwe neza Jonas
ndiwe
amahoro uhamagaye uri he
amahoro cyane mwanyumva
ego muhamagaye muri he
ego tamagaje mukayanza
mhm tukakwijama
nakuvuga je cyabaga gitombereza ko kuri Jacques Bigirimana banane kuri leho singenda kumana
mhm
sinumva je nyaga makuvuga kuvuga cyane cyane ku butungane isepeyi America abasirikare bayo bagiye mu Afghanistan bakora ibyaha kuko biravugwa na sentare y'impuzamakungu Amerika iravuga ati nta musirikare wacu ashobora kubazwa oya mu sentare yanyu kubera yuko ubutungane bwa Amerika buri kwije ubutungane bwa Amerika ni rutu bituma ko uburundi nabwo mu 2015 hakoze ibyaha kuko sentare y'impuzamakungu ivuga ushika none umunsi ikavuga yuko rero ngizije ahita ufungira ku matohoza rero yavuga iti twabize ubutungane bwigenga kandi twabize ubutungane bushaka kubikora rero zimwe ndakomana nawe ati nibahera ubunyenye bahane wera mu 2015 naguma kubaza umushinga nawe rero zimwe ikintu gishara cyacaganje alo
turakumva
alo
ego bandanye
gishara cyaba cyabaye ku buryo ashobora kuva mu gaciro akaza agahita kwiyaga bitavuga ngo ni ahantu ubwo ntabwo za politiki zirimo
urakoze cyane
dufasha kuraba abarundi tuyazi amaze turabona kubera iki abahera ubu imbere ngo afro de buzari shoga ra kinda dai gushika aho zimwe zire zire mu ishamba iyo uko ingana bari zigitikira kandi cyo byo tuvuga ko burundi bwagiye muri FPI ariko zimwe FDD ikinze ije ku butegetsi kubera iki yambe cyakoze abanyabura nani ngo bayifite abanyaburaya rero turatanga imitaye kugira ngo bahafatwe abakoze ishami bagatitura inzego kubera iki ikora kidahita idashobora kongera imitaye kandi nawe n'ubushamanza bw'uburundi ariko bashaka ngo cyabwe buriyo ngo bagurukire deniye kenyi abana niba politike zirimo
murakoze Jonas birumvikana ikibazo cyawe kirumvikanya Jonas ikibazo cyawe kirumvikana dufite abantu benshi ku murongo reka nabo nyine tubaha karyo tubandanye twakire Jean Bosco urahora komeye
ndabaramukije nanje je ikibazo nanje nfise nashaka kibaza rero singenda kumana rero singenda kumana na umufata nka papa ariko ndabona ikumengo arimo aratwigisha kuzokoresha ibintu by'ibinyoma ikibazo cyanjye cya mbere nashaka kumaza abishe ndadaye n'abishe ntajyamira buba barabashikanye muri CPI icyakabiri nacyo ko ujya muntu aserukiye rujya rukiko rwa CPI yavuze yuko ibyaha byakozwe na leta ihari n'igipolisi n'ugwaruka ruserukira iyo leta abaturiye amapine muri bijya bisa muri bijya karikiye zine baraba bari muri leta abateye igisirikare n'amakambi y'igisirikare na prizo iyo bari leta ubwayo yiteye ibibazo byanze byari byo murakoze
murakoze cyane Jean Bosco reka tubanze duha karyo mushinga nahenge ndakumana abishure duhereye ku kibazo cha Jonas mushinga nahenge ndakumana ijambo ni kwawe
era kuri cyaka Ijyake ndabonyeshe yuko twebwe ibyo tuzagirizwa kubyo tumira duhamagara tuzitaba twabiteguye kandi kanatsinda jewe naritabye ku butungane mu butungane kuri bavuga ngo nirage byize nyabwoko n'amadosi yafise kibinetinya kene cyane cyakandi avuga ati iyo ni muri abantu igihumbi n'amajana mbere yavugwa hari abo leta yemeramo kandi ushobora kumenya n'ibyo leta yatanze icyo tuzi ni uko leta yagiriza abakavuga rimwe na leta ko ari bishya abantu urumvise ko ari nkunda agiye kubivuga wumvise ko na Jacques yabigira sesi yaga rero ko abo bose nabo nyine muri leta yatanze bari imwe rero abantu barakeneye umuco wose kuko nabo bagukurikira bamenye neza ingene byifashe umuco ni ingenzi ku byaha byose byakozwe kuva muri 62 gushika muri akabihumbi bibiri n'umunani hari iteko rya leta ryabishyize biri muri federe bariko babikurikirana n'ubu turiko turavugana bariko barakora hirya no hino batoheza kuri ibyo byaha kandi abo batosaga bagize ibyabwironyabwoko byagahomera bunwai biranditse neza yuko hajyo basenga ribuzamakungu ibyobahana kuko niyo ni ibyo byaha ihanwa na senga ribuzamakungu urumva rero gushika mwaka ibihumbi bibiri n'umunani hariho aho biriko birakorerwa icya kabiri ikibazo cya ngadani kiri muri sentare gasambura amazi angana Bujumbura kimaze y'imyaka cumi n'umunani kugira ngo kuba kiri muri icyo gihe kiracyaraheze twebwe rero tuzi ko kiri muri mu bucamanza bw'Uburundi kandi bari kubavuga ko ubucamanza bw'Uburundi bufite ingufu zikwiye ububasha n'uburyo bwo guca imanza turinze rero ko urubanza baruca iki urubanza rwanjye ryamiye ntiryamira ntiyaguye hano mu Burundi yaguye mu Rwanda icyo ni ikibazo kiri hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda si hagati ya Ngenda ku Mana n'u Rwanda si hagati ya Perezida n'u Rwanda ni ikibazo hagati y'inzego z'u Burundi ubu ni butegetsi bwa CNDD-FDD butegerezwa kubibazwa rero kuri ibibazo byabo ni ibibazo bitewe n'icyo umubazi wose niba yishyuye
Jonas abaza kubijyanye
n'uko ariko bavuga ati kuki ubunyerere bati kuko abagaze ubunyerere mu mwaka wa 2015 nuko ibyo bindi byaha byose bishobora kubikorerwa ubu naho ni uko leta n'abatavuga rwo na leta bagiranije kubyaha bakwagiranya kubyaha byabaye iyo ngingo rero ni ibyo kugira ibatatu
ariko aravuga Jonas abaza ati kuki ego Jonas yabajije mushinga nahe ngenda kumana Jonas yabajije abajije ati
Ibimito rero nka leta izogenda n'ibita kuko yagwanga mu butungane
Mushinga nahe ngenda kumana ntaguciriyemo Mushinga nahe ngenda kumana ntaguciriyemo Jonas yabajije ati ni kuki nko muri Amerika ubutungane bwikwije kandi bukurikirana imanza zaba kiwe kuki Uburundi butokurikirana imanza zawo nko kuva mu bihumbi 2015 ikibazo cha Jonas
kubanza kwa mikiri ndadai niko benda duhai kandi ya matikoni karama desu mwenshi ya Burundi ya jini ya shika abandu wakabaza ya madesu agezehi ya kibiri matoza bijara matoza nike kitu na abandu walinda wa jiranisha kandi na kubiyo yendi ya bimbi kene mwana wakweze yingi ingo mwende yote yata ni mikai haanguti hala abandu wakweze ya zaka honi la mwabatulira abandu wahamba abandu mwilogo nibadufati mubara kwegera rimwe ndetse mukabyumva barabanza vuga ko bamwezwe kandi ko badashaka ko bazi bazehanwa kwegide niba bikibwira bakavuga bige twarahebye ibyari byarabaye ariko turajajiwa nta kibazo
ego tubandanye ku murongo turagaruka no ku kibazo cya Jean Bosco cerekeye leka tubanze twakire Emile hamaturagaruka ku bindi bibazo tuba tutishuye Emile uratwumva
nabumva neza
nduga kwijambo amasegonda make ku murongo hariyo benshi barindiriye
ego mani ndabamukije batumire ngira ko ndabaza no kubazo nagomba batumire bose bambwire ingingo ICC yarenze cyane ku rundi ruhande yubahirije mu gutangaza ijya ngingo yo gutanguza amatoza nyezina iyo ngingo ikaba yasohotse nyuma y'itariki ya 27 z'ukwezi kw'icumi amatoza agira kabiri banya kubaho nk'abanyepolitiki bakunda abarundi ubukene bugeramiye abarundi ntabwo batabibona ijya ngingo ya ICC izohindura iki ikabanya kubaho mu bijyanye n'imibereho y'abarundi muri rusange amagaragazo ka nyuma ndakerekeze kuri Jacques yavuze imigwi ingo y'abarundi yo iri fabori paha oxida rezo oxida na kwama rezo oxida nto chabure ya mahanga ntumba zengene bo bivuga muri anuro yanagoma mbwire muri make iyo migwi yo bayi yitaho kurusha yindi n'abanyamahanga nka mu Burundi mafoto
urakoze cyane ka duhere ku mushinga nawe bigira imana Emile arabaje ati CPI nta mategeko yoba yararenze ko mu kugira ngo itangaze iyo ngingo nyuma y'igihe cyayo arabaza ati mbega iyo ngingo nk'abanyepolitike izohindura iki ku banyagihugu?
Ego cyane murakoze icyo mubabwira kandi abagikibazo kiza cyane cyane yarenze amategeko, yarenze cyane amategeko agenga, yarenze amategeko mpuzamakungu ajyanye n'iby'ubucamanza. Ubwa mbere nabireho hose teyi yagize ikosa twokwita ububandi trisheni mu kubahuka kunyuranya amatariki, yaranyuranije amatariki ijyagiringo yayisohoye Uburundi bwamaze kuva muri CPI kwabaye no gutanguranwa. Ugutanguranwa byonyine kugira ngo Uburundi butangaze icese yuko bwaguye muri CPI mugatangariza abanyamakuru namubwanyi abamenyeshamakuru bo muri Niji ya Amerika mukaba mwabyumvise ko Uburundi bwatangaje ku itariki 17 ko bwavuyemo, mugabo mutari bwumve yuko CPI nayo yafashe iyo ngingo yega CPI kibabyaye namye gutangaza uko iduce uburyo buke mbega nta maradiyo yamenye cyangwa imenyeshamakuru ibindi kubitangaza mu mwanya wabyo. Iyo ngingo yo yayitangarije inyuma yaho leta muri dusohora itangazo rivuga yuko iguyemwo bigenze gute, mbega leta y'u Burundi na CPI nibandi bafashe uburyo buhagije bwo gutangaza imbere y'ubundi? Ako ndakabazo. Ibigira kabiri, CPI n'igikoresho cy'abazungu kandi igikoresho gikomeye cyane, nta yindi ntumbero ifise atari uruhusha mu ngiro umugambi ukanguwe n'abazungu bwo kuva mu 2015 gusenyura ubutegetsi bw'i Bujumbura. Nta ikindi twari kuyeza dufite umwanya twababwira ibintu byagiye birakurikirana, ibyo murabona ko bari kubaragerageza kwagiriza ubuhenya bwo kuri kurategurwa baragagiriza kurondera isiguro yabyo bakira batakuwa amazi abantu turahaguka yiga bagumviye gupfasoni mu minisimakuru ya Amerika yiga abo bansi b'u Burundi nyine baragombye gutaka igihugu barafata ikambi y'abatutsi yo ku Ruhororo barakura kujya kuyitera no kuyihonya kugira ngo bavuge ngo leta y'u Burundi nibonera kure baraga igihonya bwo kwagiye mu ikambi y'impunzi ku Ruhororo muri Ngozi barakema ngo imene byahonya bwo kuyitera sangu aho leta imenye abantu kabibona iyo kambi yacicungerwa bihagije uwo mugambi urizwamwo. Urumva bageze aho bagomba gusakristi abatutsi ubwo buryo bagomba kwerekana yuko leta igomba ivunya abatutsi hoja mu ikambi y'impunzi ijya kubera ku batutsi bakeni bapfure bise n'indwara abandi bavuze n'icyo barya nk'uko umenga abarundi baracyari mu ibintu by'abacakubiri ntibazi yuko inzira ntitwari kwezerwamaze ndi niko nakubarira kandi niba babonye perezida ngo y'abarundi bumva ntacyo batakoze ntacyo batagize aho bari kubona yuko igihonya bwoko byagiye bitume noneho tujya imbere ya CPI bipfuye bapfanye uramutse batanga aho byaha bikabomera bunwa ibyaha ibyo byose babibonye iri n'akarorero mwarabonye ijya komisiyo za kete ijya kubahoza mu kubyaha byaba byabaye mu Burundi kuko ubonye nk'akatati na muntu ibi baheruka gutangira ijeneve jeno na rubwanjye mwarabonye neza ko urya mu watohoje wiyemeze neza yuko watohoje ibirego by'uruhande rumwe none urabona CPI ntibyakoreye ko bari bavuze jyewe ubwanjye nshyikirije mu izina rya Sulide yuko yahengamye yuko yuzuje uruhande rumwe urya muntu yararongoye ibya komisiyo d'enquete yaranyibwiye jyewe nyine ntoje gutangaza kubivuga yavuze ati turasabye waserukiye Sulide azane nawe ibyo ashobora gushyikiriza kugira ngo tugire raporo ibona imeze neza iri ikiribire none twese ko turabirondera tutarabishyikiriza karusa kibashira mu ngiro ibyo yatangaje ubwo yaje kunduma ati genda uzane nawe kugira ngo dukompare itanguranye gupfa ko cyenda ariko ndabirundira ngo ndabishyikirize ndashobora kubwira yuko nihingana nihingamira ibintu bayiha nihingamira ku Barundi twebwe twarikukiye sinzi umuntu yavuze ati mbega none hari icyo izomarira Abarundi ibyo mwumva cyo izomarira Abarundi nagenda kubwira yuko nimba ari senta rikomeye niyinjire mu Burundi turabe niba ari batohoze turabe nibindire ngaha tubare bizina twatazo kwinjira bizo zimanga zina mugahinga nuko byazimagane mu gahinda ibyo bitetewe baratetewe kandi kumatekeza
kwize mushikirije nyine mushinga nayo bigira imana mufise amakenga yuko sepe iyo ba irikirageza ku guhungabanya umutekano mu gihugu cyo gutangura intambara nkuko umushikiranganje w'ubutungane bivuze mu nkuru twumvise
n'umwe ntuzi yuko bahereye kuva kera basiregeta barondera ikintu cyotuma abarongoye Burundi bahagarikwa mu mabanga yabo nta mupito kubera yuko bahagirije bashinze n'ubutungane reka nta kigira barondera reka bashaka umukuru w'igihugu bashaka inzego z'igihugu kugira ngo igihugu kibe kirarakirongora n'ubundi igihugu kibe kirabagihagararira kimwe gahagarira umutekano wumva cyahinjira iki kwaraba n'ibigenge na guhenze kimwe na kuguzuye urazana amagombe batere kibona ko yateye haba abarundi birwanire cyane bamaramaje ku musozi mbega naganda ku banze ubona bagenda muri Congo bagafata Jean Pierre Bemba bagatura bakajyana ubwo Jean Pierre Bemba niwe yishe abakongomani benshi gusumba u Rwanda rwateye muri Congo rukicaho n'abanyarwanda bahungiyeyo ko bakafashe wagiye gutera u Congo afite amamiliyoni n'amamiliyoni bakamaramaje kuri Jean Pierre Bemba ubwo amagara Jean Pierre Bemba murare abantu iyo bayahagirizwa kuko muri abana bantu bafite hadi nama yo kujya gusaka Congo kwikara ubutu muri abantu bapfuye ibyo bintu kuko muri abantu babiri
murakoze mushinga ntahe ngenda kumana reka murantunga mushinga ntahe bigira imana reka duha kanya no mushinga ntahe ngenda kumana nawe nyine kwica kibazo mushinga ntahe lonse ngenda kumana hari amakenga yuko amaherezo y'ibi byose ashobora kuba ari intambara mu gihugu cy'u Burundi
icya mbere bavuze ati hari amategeko yo yararenze byose niraza ko hari amategeko yarenze kuko hari abamituye muri abo rero harimwo abo ibyo byago byashikiye muri abo harimwo leta y'u Burundi kuko narumvise umushikiranganje w'ubutungane navuga ati hari ibyo natwe twamuhaye mugabo ntitubibona yabishyize hehe rero ibyo ari bifite ububasha iyo bamwituye arashobora kubaza abacamanza bo bita abajiji bati none twe twatangira angete nibyo rero yabagije bamubwira ati niwe utangira mugabo nta muntu n'umwe nta mugambwe n'umwe nta na leta nta n'umugwi n'umwe warwanye baravuga ko bagiye kwangikako bavuga ati izegera angete abafite ibyo bashyikiriza babishyikirize hanyuma twebwe tuzereba ko tubananye tubikurikirana cyangwa tutazabikurikirana sinindi ngorane bafise icya kabiri ati nakubwira ati icyo byemarira abarundi iyo ngingo abadeshoboka abagiye bakora ibyaha bose na cyane cyane muri icyo kiringo nyine uwo mujyi ushobora gukorera ko harimo undi muco ngatanu nshije mbona uwo mujyi ukora ku byaha byabayeho inyuma y'umwaka w'ibibiri na kimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kuko niho amashinga amateka y'ibihumbi rimwe niyo byari byasinye kuri amasezerano y'iroma byayemeye ko yajya mu ngiro iyo senga rikajyaho ntishobora kujya rero inyuma yaho igenda imbere ibyo bantu nabyo nyine babyumvire kandi batagira umuco rero nkamwe botoroza neza leta igashyigikira abakobwa bamwe na leta bagashyigikira abahohotera bagashyigikira leta n'ibyarenga bagashyigikira byofasha kuko abateguye ibyo bintu bakabishyira mu ngiro byabaye kuko ari leta ari bakavuga nabo na leta bose bemera ko byabaye aho batumvikana ababikoze byoca bijya habona ukuri kukajya habona abari kuri bagahanwa baba bari muri leta baba begereye leta ariko ntibavuga leta baba bari muri yose vuga umwe na leta bagahanwa none kuki abantu batinya ko abandi bahanwa je nabagiye n'ikibazo ndirangije none niwe bahora bagiriza abakavuga umwe na leta bakoze muri iyo myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane cumi na gatanu byarahebwe ya mitahe yarahebwe sindumva igisubizo nta byabaye sindumva igisubizo nibareke kuvanga ibintu byinshi ngo bagira batere intambara abo baravuga ko atari umupolisi afite kujya gufata abantu baravuga ko atari umutegetsi cyari bafise bo bakoresha amategeko n'ubutungane gusa kandi uko babikora baravugana n'abo byoga niyo leta urumva baravugana sinumva ibyo leta yogwanya uwo mujyi kandi rwose akajya gushyikiriza bya bindi yagiriza bakavuga bamwe na leta batambuye igihugu bagaturira abantu bagashyira abantu mu binogo ibyo byumvikana rero bose bagiye bakorera amakambi bakarongora kuri urwo rubanza kuko bavuga ko hari abataraha bashyanikiriza imita yaje none ibyo byose bizogenda gutya barahebye cyane barakiriye bavuga ati mu Burundi ibyo gihana twabibeki ko bakabyishije ngo nako bayishije ko ibyo bibazo ibyo ari ibintu byinshi cyane banishire ko bahageze aho bagiriza batavuga rimwe na rimwe banishire ko bahageze by'imitahe banishire ko atabyaha byabaye hano mu Burundi buryo myaka.
Urakoze cyane mushinga nahe ngenda kumana twa twagerageje kandi kurondera umushikiranganyije rw'ubutunganye kugira ngo bimwe muri bibazo tubibonere inyishu ariko ntibyadukundiye tugiye kubandanya tugerageza kubarondera tubandanye ku murongo twakira abandi banywanyi twakire Mugisha. Mugisha wiriwe neza
examwiriwe ku barundi n'abanyamahanga batumba bose mumpere mikoro Jacques Bigirimana akantu ndamubaza gato hama mbandanye
nduga kwijamba amasegonda make arakumva.
Okay, avuze ko iyo sentare irikirakoreshwa rigikoresha kwabivuze nta gikoreshwa kinganya Jacques Bigirimana kuva muri Demire Kenze yaragiye kumaradi yarasemera agira ati yamara jewe Jacques ngiye kuzibiriza ubutungane bw'u Burundi kumbonera kure zari muri kiriba ondese zakora amabatandukanye mbege uduhikegeranyo cyibyo yakuye mu bwo butungane bw'u Burundi yituye yarabivuze ku mwanya muremure aravuga ati babigoti agiye gukurira inkoni ku gishitsi abo babigoti bari kwaravuga mu ntara zitandukanye yo duhikegeranyo cyibyo yarose nyakubahwa Jacques Bigirimana uri umunye politike by'ukuri kandi ntuze wongera uvuge ngo uruho uyu mugambo FNL me ushobora kujya ku iradiyo kuvuga ikintu ejo bwacu ukavuga ikindi ni mube abanye politike bimvuga kuri me icyo mbona jewe ku iyo sentare ni bareke bazi hanyuma abazokwera bambikwizera abazobona ko bakoze ibyaha bihamije bikwiye guhanywa n'iyo sentare babihanigwe kuko hari ibyaha byabaye agahomera bunwa mu gihugu cy'u Burundi no nk'ibyaha byabaye ku itariki icumi mu mwaka warenganye mu itariki ni ibyaha ubona ko sentare y'u Burundi ishobora kubiga irakoye biragoye.
Urakoze cyane urakoze cyane reka tubandanye twakire n'uwitwa Egide uraho
iba murakoze ndaho jewe nagoma manze shimire abatumire mbashimire Jacques Bigirimana mbashimire nangenda ku mana reho ku nyishu bariko baratanga hama kuri Jacques nagoma ndamukengurukire cyane ku nyishu ashoboye gutanga na cyane namubije kuhigana bitangura gushika n'ubu abarundi nibaza ko zabaye ari twebwe byababaje byaradukomerekeje cyane kandi igihe cyose tubaho kwama twifuza ko tumenya ukuri kugira kumbure dushobore kuronka akajya ko kurira abacu no kubona abacu ibyabahitanye ngeze ngaho rero nagomba ndamwibarize Mutama Jacques harabaye Arusha mu Burundi iyo bashe kutubarira ibijyanye n'izo 93 bakatubarira izo 72 mu gihe bisabwa ko hishugwa ku bibazo biba biherutse kubanza cyane byabaye guhera mu 2015 bagaca bazana ibyo 93 72 65 mbega ko barusa akajya mu masezerano y'Arusha mu biganiro by'Arusha nk'abaturongoye twashyize imbere ngo mwashyikirije iki ibiganiro byashyize kuki hari aho mwifuza ko bishobora gushika mugabe itashyitse yagenze gute amasezerano y'Arusha yarashyizwe mu ngiro uko mwari mwabiyanze biga byagoreye kuko nibaza ko ibijyanye na 93 dosiye andadaye n'ibindi kumanuka byaragaragaye yuko mu masezerano y'Arusha uri kurabibona n'umugwi wa Severi wari washyizweho ko kabisa karakazi gakomeye k'uwo mugwi nagomba ndamaze rero aho byananiraniye hama kandi nagomba ndamaze aravuze ati bwingi naguhinyuye kibuye nakududuye bigaragara yuko kandi yemeza ko iyo sentare ari igikoresho muga ndibaza nk'umurundi mbega iyo bishyitse hakaba abarundi bamwe iboneka yuko leta babona kumengo barumvikana cyane mu makungu gusumba leta kandi leta ari twe twayitoreye ni kosa ry'abo barundi na mayeri baba sumbije leta cyangwa leta bizagoraniye hehe nagomba baduha umuco kuko turumva mu nyishu sindiko ndashikirwa neza mu nyishu ariko arampa ko biragaragara yuko abona kumengo leta iriko irarenganya nagomba numva mbarire ico leta ijoba bigikora ko yagirwa ko muri rusange kugira na ishure kumvisha ayo makungu
urakoze cyane. Dufise iminota itanu isigaye ndabasaba ko mwo kwishura ibibazo mu majambo make cyane duhereye kuri wewe mushinga ntahe Bigirimana ku kibazo ca Mugisha ni ca Egide.
Ubaka muri ku ca Egide ari byo ko avuga ikintu cyane neza cyane kandi ndakubwire Egide n'abandi bose bumva yobe yuko Arusha naho bahara yitwaza yani bi mu menshi mu kuvuga Arusha ni yashizeho severe ariko severe abo bantu tabona neza yuko bakaye igihugu mu mpanga kuva muri iyo myaka yose Uburundi bwabonye amakuba niyo bari kubaranana banga yuko ubutumwa bw'Uburundi buca ubwo imanza niyo bari kubaranana banga yuko Seveni ikora niyo bagiye mu makungu bati Seveni muri amafaranga iriko ikora ibitaranye kandi bazi neza ko Seveni ubwayo yatohisunze amategeko yatowe n'amashyiramateka y'amashyiramateka yarimo nabo baraho bamaze gufite igihugu bahunze igihugu ni kuvuga yuko rero bazi ibyo turagira mushinga nawe warugira ikibazo ariko baburagiza iyi senta mpuzamakungu iri kuburagiza Seveni abo bayishe abantu ibihumbi na kabiri itandatu na gatanu itandatu n'icyenda baganduwe na perezida Melchior Ndadaye niyo bari kubaraburagiza iyi sentare niyo bari kubaraburagiza itonto rya Seveni bagomba yuko ubanza gukira na Seveni wimukira muri abo bantu babashyigikiye abo bashyigikiye rero ni iyo sentare mpuzamakungu irahe iyo nayo ikaba itwagwa nayo niyo peyene niyo peyene isanzwe ibahaye indaro nayo niyo peyene yatuma kujya gutembagaza ubutegetsi n'ibihumbi cumi na gatanu n'ibihumbi ngo ni ikindi ibyo nabyo bahungira iki Seveni bayinyurwa ko bazi ko amaraso bamenye ari amaraso y'icenga ari amaraso aka gira insiguro ntabwo nshobora kwisiguza bandika duhungire kuri ba dakabuja duhungire kuri ba bakoloni kuko ntibakoresheje n'ayo maraso ahanini niyo yabatuma kuko igihe asensetse abo bakoloni bigeze bahamagara bamugize bahamagara isentare mpuzamakungu ibihana byaha mbona idatesentare yari tayibwariho hariho oni.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka duhe akaryo na mushinga ntahenge ndakumana umwanya tubanye mbuke cyane kuvyo bavyashikirijwe na Mugisha canke Egide naho vyari ibibazo vya mushinga ntahe Bigirimana. Ijambo ni rwawe.
Icambere ko sepeyi yose ntare cyari gikoresho cy'abakoloni cyangwa cyari yereke yene ntabwo ko nta byenzi ariko icyo ni umubwira kandi ntabwo yari bose babyumvira ariko barabivuga nta ubutungane bijya buvuga neza bwanabwegekwa ku mugambi uri ku butegetsi jyewe ndibuka kuri porodiri twavuga tuti nubwo ubutungane bwe nubwa iprena nubwo abatutsi nibutwerekeye ubu naho hari abantu bavuga ati ubutungane buhari nibwa sende depute nubwo abahutu nibutwerekeye ibyo ngavuga rero ntibagiye abantu bagira ishavu rirerire bagakoresha ibitutsi oya nibarahe bati ibintu none bivugwa niyo sentare byarabaye cyangwa ntibyabaye. Icya kabiri iyo sentare yaratohoje kandi yatangiye gutohoza yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na cumi na gatandatu mu kwezi kwa kane niko bari bamaze umwaka wose begeranya ibyo bintu rero aha kubafata ishavu ni kwegeranya ibyo bashobora kubafasha byose kubereka yuko ibyo baba bavuga kuri leta atari byo ko ubutungane bw'Uburundi bwaba byaratangiye gukora kuri ayo madosiye kandi bugafata bamwe
bugafatatarie
kuko iyo bafata batari bo ubwo butungane burakora rero ndakiruta hanyuma ikindi ni icyo bavuga ngo ikorera kugera habo n'abandi bandakabiri mbeko leta yari isanzwe irimwo imyaka irenga cumi n'itatu irimwo yosumbwa inguvu gute n'abantu bajeje ubundi kandi
urakoze cyane mushinga ntahenge ndakumana ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi nshimiye cyane rwose abatumire bacu mushinga ntahe Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL n'umushinga ntahe Leonce Ngendakumana arongoye Sahonya Frodebu muri kino kiganiro ndabashimiye mwe mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane mugire umunsi mwiza.
Mm-hmm.